uyu mwumva na radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi ry'Amerika. Kuri internet mudusangiye kuri www.radio.com. Ikaze mwese makuru y'akakanya kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu Rwanda leta yatangiye gukingira abana indwara y'imbasa.
Kwakingira abana bavutse mu 2016 na 2017 kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu Rwanda.
Uyu ni Nagasindi Judite wakingiraga abana mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abashoramari b'Abarundi n'Abaganda bari mu nama yo kureba uko bafatanya mu bucuruzi. Abaganga bahagaritse akazi mu nkambi impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Kongo kubera bagenzi babo batatu bashimuswe. Ukraine iravuga ko ibiganiro byo guhagarika intambara n'Uburusiya bitagenda neza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Ukraine batangaje uyu munsi ko ibiganiro n'Uburusiya bigamije guhagarika intambara imaze ukwezi biri mu bibazo bikomeye. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Umutegetsi mukuru ayoboye abajejwe ibiganiro ku ruhande rwa Ukraine, Mikhailo Podolyak, avuga ko ibiganiro bibandanya akoreshejwe ubuhinga bwa video. Yamaramenyesha ko ivyo biganiro biko birangwa n'ibibazo bikomeye kubera Ukraine yerekanye ku buryo bugaragara hihagaze. Ivyatangajwe na Podolyak vyabaye inyuma y'uko abategetsi b'Uburusiya bagirije imbere yaho abategetsi ba Ukraine ko baguma bahindagura aho bahagaze mu biganiro. Tangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikora kugira Uburusiya na Ukraine bigume mu ngwano mu kiringo kirekire gishoboka. Nta ntambwe ziboneka ibiganiro bibandanya hagati ya Ukraine n'Uburusiya byagize, naho hari icyizere mu ntango ko amasezerano ashobora gupfundikwa. Yamara Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko bariko bagenda intambwe ku yindi muri ibyo biganiro.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN mu muryango w'ubutabarane majyaruguru y'inyanja ya Atlantika baziga iby'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Frederic Nkundikije arababwira iby'inkuru.
Indwi zine ziramanye iyo ngwano imaze gukura mu zabo abashika ica kane c'abanyagihugu imiliyoni zine itanguye. Gushika ubu ingabo z'igihugu c'Uburusiya ntizirashobora gufata igisagara na kimwe co muri Ukraine. Muri iki gihe ibihano cafatiwe n'ibihugu vyo mu rengero bisa n'ivyazingamitse ubutunzi bwaco. Ububasha bwa gisirikare bw'Uburusiya mu gihugu ca Ukraine bwaragabanutse incuro 90% kuva iyo ngwano itanguye, nk'uko bitangazwa n'umutegetsi akomeye mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutegetsi avuga ko Uburusiya bwatakaje abasirikare benshi hamwe n'ibigwanisho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin afite umugambi wo kwitaba inama nkuru y'ibihugu 20 byo ku isi bikize izobera muri Indonesia mu mpera z'umwaka. Byitezwe kandi ko Uburusiya umushigikira, naho hari amakuru yatangajwe avuga ko Uburusiya bushobora gukumirwa muri iyo nama.
Mu Bufaransa, umwe mu bakandida baharanira umwanya w'umukuru w'igihugu witwa Eric Zemmour yatangaje ko aramutse atsinze yafata amazu abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika bafite ku butaka bw'Ubufaransa bakwanga gusubirana abimukira babo. Fidel Niyongabo arakomeza.
Uwo munyapolitiki afise ivyiyumviro birimwo kuterekwa abimukira menyesha kandi ko yohagarika amafaranga barungika mu bihugu baje baturukamwo. Ni mu gihe ariko agerageza gusubira guha inguvu igikorwa ciwe cyo kwiyamamariza amatora azoba mu kwezi kuza kitariko kigenda neza muri iki gihe. Zemmour afise imyaka 63 muri iki gihe yagize ikibazo c'abimukira n'umutekano ibintu nyamukuru mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Yaratangaje muri indwi ko azoshiraho ubushikiranganji bujejwe kwirukana ku butaka bw'Ubufaransa abimukira 100,000 mu kiringo ciwe c'imyaka 5 hamwe yotsinda amatora. Ivyatangajwe na Zemmour vyariyamirijwe n'umugambwe Rassemblement National w'umunyapolitike Marine Le Pen, nawe nyene afise ivyiyumviro vya politike birimwo kwiyamiriza abimukira. ku munsi wa kabiri Le Pen yavuze ko ivyatangajwe na Zemmour biciye kubiri n'ivyo igihugu kigenderako. Yamara ntiyatangaje mu buryo butomoye ko umugambi wa Zemmour werekana ugwango rufatiye kwibara ry'urukoba. Zemmour abonwa nk'umunyapolitiki ahiganwa bikomeye na Marine Le Pen. Yamara ivyatojwe vyerekana ko ari kaje inyuma yabo bahiganwa. Bikaba bidasana uko azoshika mu nshuro ya kabiri y'amatora azoba mu kwezi kuza mu Bufaransa.
Muri Somalia abasirikare ba leta uyu munsi bishe abantu babiri bari bitwaje intwaro barimo bagerageza kwinjira mu nkambi y'ingabo z'igihugu iri hafi y'ikibuga cy'indege mu murwa mukuru Mogadishu. Frederic nkurikije abagezeho iyi nkuru.
Inkuru yatangajwe mu gitondo cya kare yavuga ko abasirikare b'igihugu batanye mu mitwe n'umurwi w'iterabwoba wari winjiye ku nguvu muri iyo kampi ugaca utangura kurasa. Mu nyuma iradiyo y'igihugu yacitangaza ko abagizi ba nabi babiri bahagaritswe batararenga urugi rukuru rw'iyo kampi. Umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda ukorana n'umurwi Al-Shabab wama wakoze ibitero mu gihugu cya Somalia watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero. Iyo kampi icumbitswemo n'abasirikare b'ubumwe bwa Afrika AMISOM n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu bajejwe gucungera umutekano. Kubera iyo ngwano yabereye hafi y'ikibanza cy'indege, uruja n'uruza rw'indege rwabaye ruhagariko.
Muri Mali ibitero byahitanye abasirikare 16 muri iki cyumweru, abandi 18 barakomeretse. Iyo nkuru yatangajwe n'igisirikare cya leta uyu munsi. Fide Niyongabo aratubwira ibindi.
Igisirikare cyatangaje ko abantu 37 mu bakoze ibyo bitero bishwe, ibigwanisho byabo n'amasasi birafatwa. Leta ya Islam ku munsi wa mbere yaratangaje ko ariyo yakoze ibyo bitero byabaye ku munsi wa mbere ku kirindiro cy'igisirikare mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Mu itangazo leta ya Islam yashyize ahabona ivuga ko abagwanyi bayo bigaruriye ikibanza cya gisirikare bongera baragiturira. Iyo nkuru yaremejwe n'ikigo cy'iperereza site ikurikirana ibikorwa by'intagondwa z'abayisilamu mu bice bitandukanye byo ku isi. Mali igihugu gikenye cy'abantu 21 million caragize ibibazo byo guhangana n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu wadutse mu mwaka w'2012 imbere y'uko uyo murwi ukwiragira mu bihugu bibanyi bya Burkina Faso na Niger. Abasirikare n'abasivili 2000 barishwe mu ntambara yihaye inkumbi muri ico gihugu, mu gihe abantu 2000 bavuye mu ngo zabo.
Muri Afurika y'Epfo, Afurika y'Epfo yoroheje ingamba yari yafashe zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19, ni mu gihe imibare y'abandura virusi itera iyo ndwara igenda igabanuka mu gihugu. Nanone Fide Niyongabo.
Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko kwambara udupfukamunwa bitakiri itegeko abantu barahatugaye. Ikindi abagendera ico gihugu bavuye mu mahanga baricandagishije ntibategerezwa kwerekana ibyemezo by'uko badafise COVID-19. Perezida Ramaphosa yatangaje ko ivyo bivuga ko buguruye kurushiriza ubutunzi bw'igihugu kandi basubiye kubandanya imirimo mu bijyanye n'imibano hamwe n'imico bari bamaze imyaka 2 badashobora kurangura. Iyoroshwa ry'ingingo zari zafashwe rizotuma kandi ibibuga by'inkino n'ibibanza bikoregwamo ibiteramo by'umuziki bishobora kuzuza ibice 50% by'abantu bicandagishije canke berekanye ivyemezo ko badafise COVID-19. Afrika y'Epfo nico gihugu cageramiwe bikomeye cyane na COVID-19 kurusha ibindi bihugu byo muri Afrika. Abantu bagera ku 100,000 barahitanywe n'ico kiza, mu gihe abarenga 3,700,000 banduye uwo mugera kuva wiyadukije mu mwaka w'2020. Mu ndwi za vuba ibitigiri vy'abahitanwa n'ikiza cya COVID-19 nk'abagisinzikaza cyane byaragabanutse bikomeye. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Democratic Alliance wasavye leta gukuraho ingingo zose zafashwe mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya COVID-19.
Barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo na Frederic Nkundikije ko tugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mujye no kuri www.radioyacu.com, Facebook na YouTube ni VOA Radio Yacu. Mukurikire aya makuru. Mukanya turajya ku makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ibujumbura mu Burundi hateraniye inama ihuza abashoramari b'Abarundi n'abaturuka muri Uganda. Impande zombi ziyemeje gukorera hamwe mu mugambi wo kwagura isoko ry'ibicuruzwa muri ibi bihugu bibiri bisangiye akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Urunyani ruhuza abagwiza tunga bo mu Burundi rwizeye ko inama yabahuje na bagenzi babo baturutse mu gihugu cy'u Buganda aringira kamaro ku butunzi n'iterambere ry'igihugu. Muri iyo nama y'iminsi itatu iriko irabera i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi utwa runani bw'abagwiza tunga CFCB yatangaje ko hari bisata byinshi bigikeneye gushirwamo imitahe n'amahinguriro. Ibyo bisata Odas Ndayizeye yabibwiye bagenzi we bavuye mu gihugu cy'u Buganda kugira ayo mahigwe ntabace mu myanya y'intoke.
Je navyo nko amashanyarazi nkugurimye by'ubutare n'agataka kandi murabona yuko no kwiga cyane bisagise hano ubwato buhari bashobora kudufasha kuba ubwato kandi na bene nuko nyine hari nk'abarundi mwashaka bari kubakora mu Buganda kuko ariho n'abagari bari barakorera ngaho nabo yuko mbere bafite n'abahinde benshi bajyari benshi ubwo se bazazise imigambi bafise ubumenyi butuma Uburundi butera imbere. Ibyamwa ibyo byose ni ibyo guhingura, murabona imyembe hari igihe yera cyane ariko ntituba dufite nk'ihinguriro, icyo gituma ya myembe ibaye myinshi igahingurwa hama rero yaje y'imyembe ikaguma ihari umwaka wose. Ibyo bigatuma no kwishora hanze dushora iyo ji byo kunda ijya mikeke hashya no byandagara bikajya mu magopo amata usabye nibyo usanga ari ayibubaye naniyo ni benshi bana amata nsi yashize nta n'igihari.
Abagwiza tunga bavuye mu gihugu cy'u Buganda nabo bizeye kungukira byinshi muri iyo nama. Umushikiranganji w'ubutaka, inyubako n'iterambere mu bisagara Judith Nabakoba yagiye arongoye izo ntumwa yemeje ko atankeka kwabo bagwiza tunga barenga amajana abiri baserukiye abandi bazoshinga imitahe n'amahinguriro mu Burundi. Ati biharo bitwereka ko Uganda bushorera mu Burundi bidandazwa bifite agaciro karenga miliyoni w'amadolari ya Amerika ku mwaka, n'abarundi bagashorera mu Buganda ayari munsi yayo gato. Ariko twizeye ko inama izotuma abagwiza tunga bamenyana hanyuma ubwo rugero rukiyongera cyane. Nukuri ndazi ko abagwiza tunga bazova ngaha bamenye amakuru akwiye y'ingene bozana imitahe kandi ko n'amahinguriro azoshingwa ku bwinshi. Namwe turabaha ikazi wacu imijyango iruguruye. Leta y'u Burundi nayo yemeje korohereza abo bagwiza tunga mu bizokenerwa byose kugira ngo bazane imitahe yabo.
On behalf of the government of the Republic of Burundi.
Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere yavuze ko bisanzwe biri mu murongo igihugu cihaye wo kugwiza umwimbo n'ubutunzi. Yibukije ko ibyo bihugu bibiri vyamye bihanahana ibidandazwa kuva kera. Aha Ubuganda bwavuze ko byose bizoshoboka mu gihe akare ka Afrika y'ubuseruko EAC karimwe amahoro ndetse kakorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu.
The political situation in the country.
Ati vyahitiye bijanye na politike, amahoro n'umutekano mu Burundi vyaratumye haba agahaze mu guhanahana ibidandazwa. Hakiyongera ko rero ikiza c'umugera wa corona vyumvikana ko mu karere hamwe habuze amahoro twese bitugira ko ingaruka. Twizeye ko ababijejwe batwumva kuko twebwe turaba ingene isoko rimeze n'urudandazwa rwacu gusa. Abagwiza tunga bavuye mu Buganda basavye Uburundi kugurura umupaka ico gihugu gihana n'ico Rwanda kugira ngo ubwo rudandazwa rugende neza. Bibukije ko ubu kugira ngo bakore ibidandazwa iwabo babitwaye mu Burundi barinda kuzunguruka bagaca mu gihugu ca Tanzania kubera imipaka y'u Rwanda no Burundi yugaye. Aha inyishu yatanzwe nuko ari kibazo ca politike kandi kizokemugwa n'ibiganiro vya politike nyene. Yamara umushikiranganji w'ubudandaje mu Burundi yabaremesheje kw'intambwe igeze kure kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Utwari gisata c'ubudandaji mu biro vy'ubuserukira umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yaserukiye uwo muryango muri iyo nama nawe yashimangiye ko amasezerano yo guhanahana ibidandazwa mu bihugu bigeze uwo muryango abwirizwa kubahirizwa n'ibihugu byose kandi atamakore n'amatagisi yo murengera rishwe. Cyeclavenio Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Turava i Bujumbura tujya i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bahagarariye amasosiyete yatwara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda bavuga ko kuva imipaka yafungurwa bakora bahomba. ahanini biterwa nuko abagenzi bagiseta ibirenge kubera kubura amafaranga yo kwishyura ibipimo bya COVID-19. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabiganiraho na Fred Mutaremwa, ni umukozi wa sosiyete ya Jaguar Express yo muri Uganda, yaganiriye nawe ari I Kigali.
Mu byukuri imikorere ntago biratungana neza nk'uko byahoze. Iyo ugereranyije mbere na n'ubu ntago biratungana, kuko uko abantu bagendaga mbere ya COVID cyangwa se na nyuma yaho ni ibintu bitandukanye kandi bigaragara buri wese. Kuko mbere ya COVID twagendaga twatwaraga imodoka zitari hasi y'enye cyangwa eshanu, ariko kugeza ubu ngubu tuatwara imodoka imwe kandi nayo rimwe na rimwe ikagenda ituzuye. Ariko naje gusanga ikintu kibitera imbogamizi nyinshi duhura nazo ni zira test bashyira ku mipaka zo ku mipaka, izo zirimo guca abantu intege. Kuko gatuna barimo baraka testi 30.
Aho 30 ni ku Banyarwanda, 47 ku Banyamahanga.
Ni ku Banyamahanga. Kandi urabona tuve muri COVID abantu n'amafaranga bafite. Kuko urabona niba umuturage avuye muri COVID nta kazi yari afite, ukamubwira kwipimisha COVID y'ibo 30, ku Banyamahanga 47. Usanga ari imbogamizi cyane bituma umuturage bimugora kuba yajya mu Bugande nubwo yaba agiye gusura se cyangwa afite n'ibindi agiye gukora, kubera ko afata iyo mibare yose itandukanye akahereye agasanga amafaranga ni menshi, bigatuma rero ingendo zisubika.
Ubu ngubu muri kohereza imodoka zingana?
Ubu ngubu turimo turohereza imodoka imwe cyangwa ebyiri, kandi nayo imwe na rimwe ikagenda itageze ituzuye ikagendamo ari ibice. Ugasanga imodoka ifite abantu 45, imwe yatwaye abantu 15 cyangwa abantu bangahe n'12 batwara.
Ibyo si igihombo kuri mwebwe?
Igihombo giteye ubwoba kabisa, turimo duhura n'ibyo bihombo cyane.
Nibikomeza gutya murakomeza mukore, murahagarika ingendo, biragenda bite?
Okay, urabona kugira ngo umukiriya wawe utamutakaza, ari muri business ibintu nk'ibyo cyarengeze nk'izo zibamo ibibazo nk'ibyo tujya duhura nabyo. Kuko iyo waje muri business hari igihe habamo kwihangana. Tuzaguma dukore tugerageze ibishoboka turebe, ariko bikomeje kuramba urumva ko nta kiramba kidashira. Tuzakomeza tugerageze turebe kugira ngo tudatakaza abakiriya bacu.
Ugereranije se na mazu tumukoresha n'amafaranga mwinjiza, ibyo bintu biri buhure?
Ntabwo byakunda rwose. Mu by'ukuri tuba turi mu bihombo pe. Kuko niba imodoka itwara abantu 47, 45 igatwara abantu 10, 15, na mazu tuyonye ntabwo iboneka.
Mu byifuzo byanyu mwumva byagenda gute?
Cyo mu byo twifuza twumva ko ari amafaranga y'urukingo, ari amafaranga y'igipimo yagabanuka. Cya byana byiza bagashye nibagira amafaranga bacu. Bakareba inkingo abaryo abantu bigiye bikinyiza, ariko bakareba uburyo bagabanya ari amafaranga. Ikindi kifuzo nari mfite gato nuko umuntu uramutse ufite inkingo nk'eshatu nta kintu yakagiye abazwa. Kuko baratubwira ko inkingo ebyiri eshatu, umuntu ufite inkingo eshatu na muri iyi minsi mu gihe bataragerageza kugabanya ari amafaranga, bakagiye bamubabarira akagenda kugira gute, agashaka urukingo rwa gatatu kugira ngo nibagire amafaranga bamuce.
Hari inzego se zibageraho zibaganiriza kuri icyo kintu mukamwatanga ibyo byifuzo, wenda habaye nk'inama?
Oya, uretse abanyamakuru nibo batugeraho, ariko uburyo bwa RBC ntabwo baratugeraho ngo batuganirize kuri ibyo bintu.
Hari ikindi mwongeraho ku kiganiro tugiranye?
Oya, ntacyo uretse icyifuzo ko twakwifuza ko kiriya gipimo bakigabanyiriza amafaranga rwose.
Bwana Mutarema Fred, turabashimiye ku kiganiro mwemereye Radio Ijwi rya Amerika.
Okay, sawa namwe, murakoze.
Turacyari mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima iri mu bikorwa byo gukingira imbasa abana bafite hagati y'imyaka 5 n'6. Abashinzwe ubuzima basobanura ko uru rukingo rugamije kongerera abana ubudahangarwa. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risaba abaturage bafite abana bavutse mu mwaka w'2016 na 2017, ni ukuvuga abafite imyaka 5 n'6, kongera kubakingiza indwara y'imbasa. Iri kingira ryatangiye kwa mbere y'icyumweru rizasoza mu mpera z'icyumweru, rirabera mu bigo by'amashuri cyane cyane arera abana b'inshuke. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, aho twasanze abana biga mu ishuri ry'inshuke barimo gukingirwa. Madamu Nagasindi Judith bari mu bikorwa byo gukingira, yasobanuye impamvu y'iri kingira rya kabiri.
Twakingiye abana bavutse mu 2016 na 2017, kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya, urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu Rwanda. Ubu rero aho ruziye, abo bana twanze ko bacikanwa. Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na RBC bategura iki gikorwa cyo kubakingira. Iyi ni gahunda ya Leta yo kongerera abana ubudahangarwa ku ndwara y'imbasa, kuko bari baregeze guhabwa ibitonyanga bakiri batoya bibakingira imbasa, ariko ubu ngubu tugeze ku rwego rwo kubatera urushinge mu rwego rwo kubustinga kugira ngo twizere neza ko turimo kweradika imbasa. Abavutse mbere yaho bo ubu ngubu imyaka bagezeho n'ubundi ntago bakiri mu rwego rw'abana tuvuga ko bafatwa n'imbasa ku buryo bworoshye. Buri muntu wese yafatwa n'imbasa, ariko iyo urengeje imyaka 7 amahirwe yo kurwara imbasa abatakiri menshi.
Abakozi b'ibigo nderabuzima nibo basanga abana ku mashuri bigaho ndetse no ku midugudu ku bana bataratangira kwiga. Ni ibikorwa bigirwa mu ruhare n'abajyanama w'ubuzima.
Nanye nitwa Murekatete George, inshingano z'umujyanama w'ubuzima muri iki gikorwa cyo gukingira imbasa mu bana batoya b'imyaka 6-5. Twamubirije ababyeyi kujya gukingiza ku masite ku bigo by'amashuri. Ubu turi gufasha abaganga gushyira abana ku murongo, kubashyira ku rutonde, hari fishe turi kwandikaho turi kubakorera.
Ibigo by'amashuri byifashishijwe mu kugeza ubutumwa ku babyeyi bafite abana bari mu cyiciro cyo gukingirwa, abandi bakabwirwa n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'amatangazo anyuzwa ku maradiyo. Nubwo uburyo bwakoreshejwe ari bwinshi, haracyagaragara ababyeyi batazi iby'iki gikorwa. Abandi bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rusororo.
Igikorwa cyo gukingira kirimo kuba cy'imbasa mwakimenye?
Ntago twakimenye.
Imbasa si yo murayizi?
Tujya tuyumva ariko ntago tuyizi. Nta wigeze abimbwira.
Nkunda kumva cyane radio mu gitondo, ariko ntago ndabyumva neza, ntago nabyumvise.
Ntago wabyumvise?
Ayo makuru ntago ndayamenya. Nsaba niba ari igikorwa cyihutirwa, ubwo nabwira umudamu wanjye kubera ko ari mu rugo akajya kubaza hafi kubera ko ari mu rugo nta kibazo.
Oya, nta bintu bari bazi. Kuri radio ye numvise amakuru y'iki gutyo mpitambizimye.
Abari mu bikorwa byo gukingira abana bagaragaza ko barimo guhura n'ingorane zinyuranye. Madamu Nagasindi yagarutse ku bibazo bahura nabyo muri iki gikorwa.
Imbogamizi turimo guhura nazo ni ibihe bidasanzwe by'imvura. Kuva ku ishuri ujya kurindi, hari igihe ugera ku ishuri wari ugiye gukingira abana, imvura ikabiraguye, urabona twideplasa dukoresheje moto cyangwa se hakaba naho tugera tugenza n'amaguru. Iyi imvura iguye rero bituma tutabasha kugera aho twageraga. Iyindi mbogamizi duhura nayo ni ababyeyi bafite imyumvire yo kuvuga ngo abana bacu uko twabakingije, kuki mwongera kudukingirira abana? Abo nabo nyine biradusaba ko abana babo tubareka tukabanza tukigisha ababyeyi kugeza babyumvise.
Umwaka ushize ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurandura indwara y'imbasa wo mu kwezi kwa 10 kwa buri mwaka, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko nubwo hashize imyaka 28 nta muntu mu Rwanda ugaragarwaho n'indwara y'imbasa, ababyeyi badakwiye kuduhuka. Ababyeyi basabwaga gukomeza gukingiza abana babo bakivuka indwara y'imbasa. Buri tariki 24 z'ukwezi kwa 10 isi yose hizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya no kurandura indwara y'imbasa, ukaba ari umunsi watangiye kwizihizwa mu Rwanda mu mwaka wa 2014. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko buri mwaka u Rwanda rukingira abana 360,000 bavuka. Leta isobanura ko ikoresha inkingo zifite agaciro kagera kuri $10 million z'amadolari, ni ukuvuga asaga $100,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turava mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaganga bakora mu ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi. Impamvu batanga ni bagenzi babo batatu bashimuswe mu cyumweru gishize bataraboneka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Aba baganga bahagaritse imirimo yabo bagera ku 10, bamwe muri bo bari mu ngo zabo, usibye umuganga umwe uri ku ivuriro yiteguye kwakira indembe. Aba baganga bemeza yuko bahagaritse imirimo yabo mu rwego rwo gusaba ko bagenzi babo bashimutiwe ku kigo nderabuzima cya Katalukuru barekugwa. Jimmy Bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda, asobanura ko aba baganga bo ku ivuriro ryo mu Rusenda bagiye kumara icyumweru batavura impunzi.
Cyatanguye kwa gatanu w'indwi iheze, hari byavuye ku baganga ba ku ivuriro ry'i Katalukuru, barafashwe ari batatu batwarwa n'imigwi itazwi. Hanyuma kubera icyo gihe abandi baganga bagenzi babo baciye bifatanya nabo mu babaro barahagarika kuvura. Kuva icyo gihe n'ubu abaganga ntibariko baravura. Ku ivuriro dufise mu nkambi abaganga ntibariko barakira abantu. Hari umuganga umwe niwe ashobora kwakira ubwiye arembye rwose.
Veronica Ntawonice na Esperance Munezero ni impunzi zo mu nkambi ya Rusenda, basigura yuko bavuye muri village zabo bagiye kwivuza ku ivuriro ryo mu nkambi ntibabona abo bavura.
Ngiye gupimisha rero ngiye gutondekesha ifishi, ebaga umuganga umwe acambwira ati nimugende butiri mu greve ubu nta kuvura, ncyandataha. Urumva nakereyo ndiyumvira ukuntu nzobyara ndagira ndabibura rero ubu sinzi kuno ndo aho ndo byarira niko imara sindahazi ico twosaba gusa mwari mutwe kugirane udufasha mukatura ndahinda kuno nyene bazo baragirane bazo batuvura
ayo mu nkambi vurore hari nago turiko turavuka ngo bari muri greve nukuvuga ngo haturahangayitse turahangayitse na cyane cyane ko dufise n'ubukene bw'amafaranga atanu ngo turi bugene no kugwana imiti mu mafarumasi ngo turayironga kandi tukaba dusanzwe tuzi ko n'ubundi n'umuntu wo mu muganga wo mu farumasi bamufasha ariko aragutera urushinge cyangwa ariko arakushyira iseru umuntu ubundi yandikiwe agasha
kubera uku guhagarika imirimo kw'aba baganga usanga zimwe mu mpunzi ziri kujya kwivuriza hanze y'inkambi izindi nazo zikajya kugura imiti kuri za farumasi Nzoyihaya Matias ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda
nk'abagenda ruvumbwa hoho twebwe dufite ikibazo gikomeye ko nk'ubu bica bisaba ko umuntu ava mu ikamba akajya kwivuza inyuma y'ikambi nka twebwe rero tugendera kuri beki ugasanga ugendera kuri beki imwe uwundi ntarana aronka niyo beki kugira uve ngaha gushika epfo mu ikambi epfo y'ikambi nta kintu vraiment nta nguvu nta ki kuko nta gakinga kakunguruza gahari n'amabarabara ni mabi ugiye hajya kwa muganga nawe kugira usabe ambulance bakubwira ngo manuka ariye
Jimmy Bishemeye uhagarariye impunzi zo mu Rusenda asaba ishyirahamwe rya SR ko ryavugana n'abo baganga bakongera gukora imirimo yabo uko byari bisanzwe
twebwe twasabye SR kuko twende tubifise mu ruhara n'ubwo ari twebwe turiko turahura n'ingaruka mbi zo gutwarwa kwa baganga cyo dukeneye no kuvugwa dukeneye kuvugwa baravukuntu babigenza n'ababandanya baravugana babe baravugana n'abo bantu ba batwaye baganga babo mu gato twetubanye tuvugwa nta kindi twifuza kuvuga aba batafashwe babandanye ibikorwa hanyuma nabo babe baraganira nabo bantu mukuru akico kibazo kiva mu nzira mugabo twebwe tube turavugwa
kwagerageje kuvugisha ishiramwe rya DCR ryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR ntibyadukundira urugaga rw'abaganga muri Fizi rugaragaza yuko abo bantu bashimuse bagenzi babo bari kubasaba $12,000 by'amadolari kugira ngo babarekure aba baganga b'abakongomani bashimutwe katalukulu bari basanzwe bavura impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe babifashijwemo n'ishyirahamwe rya ADESE ari naryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR mu baganga bane bashimuswe barimo n'umugore umwe muri bo umugabo umwe niwabashe gucika bari bamushimuse kuri ubu umutekano wo mu nkambi n'afi y'ivuriro wari wifashe neza ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi ishize Vedase Ngabo ku bwaradio ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
Muri make tubabwire amakuru twabagejejeho mbere yuko dusezeranaho Bujumbura mu Burundi hateraniye inama ihuza abashoramari b'Abarundi n'abaturuka muri Uganda impande zombi ziyemeje gukorera hamwe mu mugambi wo kwagura isoko ry'ibicuruzwa muri ibi bihugu bibiri bisangiye akarere k'Afurika y'Uburasirazuba EAC mu Rwanda bamwe mu bahagarariye amasosiyete twara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda bavuga ko kuva imipaka yafungurwa bakora bahomba ahanini biterwa n'uko abagenzi bagiseta ibirenge kubera kubura amafaranga yo kwishyura ibipimo bya COVID-19 mu Rwanda kandi Minisiteri y'ubuzima iri mu bikorwa byo gukingira imbasa abana bari hagati y'imyaka 5 n'6 abashinzwe ubuzima basobanura ko uru rukingo rugamije kongerera abana ubudahangarwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaganga bakora ku ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi impamvu batanga ntibagenze babo batatu bashimuswe mu cyumweru gishize batari baboneka Abategetsi ba Ukraine batangaje uyu munsi ko ibiganiro n'Uburusiya bigamije guhagarika intambara imaze ukwezi biri mu bibazo bikomeye. Naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN, umuryango w'ubutabarane majyaruguru y'inyanja ya Atlantika bariga iby'intambara y'Uburusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine. Mu Bufaransa ho umwe mu bakandida baharanira umwanya w'umukuru w'igihugu Eric Zemmour yatangaje ko aramutse afashe umwanya w'ubuyobozi yatwara amazu y'abayobozi b'ibihugu byo muri Afrika bubatse ku butaka bw'u Bufaransa bakwanga gusubirana abimukira babo Aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye mwakoze cyane kudukurikira hanyuma tubashimire rero kuba mwitabira ibiganiro byacu buri munsi Nshimiye abagenzi banjye bafashe muri ibiganiro ku buhanga bw'ibyuma George na Nadia Taha kuri mikro Eugenia Mukankusi tubifurije mwese umugoroba mwiza